twashimye ko madanya kumviriza ijwi rya Amerika. Dadiye ijwi rya Amerika risangira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu kumva twumva ku mirongo migufi yashoteje kuri metero 25.31 mu Rwanda tukaba kuri 104.3 y'ijwi rya Amerika i Kigali na 93.3 i Karongi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara bateguye mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahaje. Umugwi utunganya amatora mu Burundi Seni wazanye agatumwa gwasa n'abandi banyepolitiki batavuganye n'ubutegetsi ku rutonde rw'abemerewe kwitoza mu matora y'abashingamateka azwa mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka muri ico gihugu. Ico bahuwe muracumva handi hato. Mu Burundi kandi amezi abiri araheze incungu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisinya amasezerano yo kuvanako amakuru ku bicuruzwa 65 hagati y'ibyo bihugu bibiri kugera ino saha yamara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro.
Ujya munsi barapfa kuvuga gusa ariko mubahaye umugongo rero bacyatangura kandi kurihisha iyo bavuga bajya abashefu ntibagomba babikurikiza.
Mu Burundi usanze zamugiza hari gihe ujya ukatacha utange aragucira ngo zane 2000 ufise nk'uko nyine mu gitomati cyangwa udutunguru.
Abandi bamwe mu banyagihugu bakorera ubucuruzi hagati y'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijya n'iyo ku isi ibyo sinyamiramaji ahamwe Amerika byarari bitangaje imyidondoro y'umugabo yishe abagera ku 10 babagombesheje imodoka idenido ni mu kanya isase usambikazi. Mwende mtawi kazi mshutila kumziri juu ya Amerika umunuwe yara itanyenu mchano wa wadu se modoka ya mkoko wa Tesla ya hindiye imbele ni hotel ya jina Trump ahiruka gutorwa nga prezido wa Amerika ili mugisagara cha Las Vegas abagera kundwi nibo bakomerekejwe n'uwo mucanwa. Wahitanywe n'uwo mucanwa niwe yariko atwara uwo muduga. Abategetsi ba Las Vegas bavuga ko warimo ibisasu abantu baturitsa iyo baryohewe feu d'artifice mu Gifaransa. Abategetsi bavuze ko abakomeretse batakomeretse cyane. Umwe mu bajeje umutekano atashimye ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko wariko aratwara uwo muduga yari yawukotesheje biciye kuri application yitwa Turo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu aho yavuze ko matohoza ariko arakogwa harimo ukumenya niba ivyabaye hari isanyino bifitaniye n'uwishe abantu bagera kuri 15 mu gisagara ca New Orleans kiri muri Leta Louisiana gihe bari mu birori vyo guhimbaza umwaka mushasha. Tukivuga ku vyo umugabo yishe agonza abantu 15 mu gisagara ca New Orleans ku munsi w'ubunani agakomeretsa 35. Igisata c'inyamirambi muri Amerika FBI kivuga ko bishoboka cyane ko ubwo bisha yabukoranye n'abandi. Perezida wa Amerika Joe Biden yaraye rero ashikirije ijambo abanyagihugu ababwira bishasha kuvyo amatohoza ameze kwerekana kwa koze iryo bara. Yitwa Shamshu de Dean Jabbar n'umunyamerika w'imyaka 42 yavukiye muri Leta ya Texas yarabaye umusirikare wa Amerika mu kiringo c'imyaka myinshi yongera aba mu mugwi w'abasirikare b'inseruka rukanje. Perezida Joe Biden wa Amerika abandanya kuvuga ko amasaha make y'imbere yo gukora ibara yashize ku mbuga ngurukana bumenyi amavideo yerekana ko uwisha yakoze yabukoze yisunze ivyumviro yarashigikiye rinda konta zitira ginja Islam. Imodoka yagongesheje abari mu ibarabara bahimbaza umwaka mushasha yari nkoteshanyo yo mu bwoko bwa Ford yariko idarapo riranga intagondwa zitira idini ya Islam kandi yarimo ibirwanisho. Itangazo ry'ibiro by'inyamiramari muri Amerika FBI naryo rivuga ko mu isakwa ryakozwe muri quartier ikundwa cyane n'ingenzi iryo bara ryabereyemo hari ibisasu birimo ibibombe byo gutega bisa nk'ibyari mu duga wa Shamshu de Din Jabbar bahasanze. FBI ikavuga ko mu vyo igitohoza harimo kumenya ubucuti yari afitaniye n'intagondwa zo mu murwa wa ICC witira idini rya Kiisilamu hamwe no kumenya niba hari abandi bari basangiye umugambi. Jiji Amerika aya makuru yose yamaze kumva nandi mushaka kongera kwasanga ku wezi tatu akaburungu la byacu rewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X rewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku isi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gusa ku wa gatanu kuva isayinzi gushika isayinzi n'igice z'umucaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ari mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika cyahere mu Burundi agatwa Rwasa aza imbere mu matavuga rimwe na leta y'icyo gihugu abashingamateka abandi babiri bo mu mugambwe SNL n'abakomoka mu migambwe iri mu Runani Burundi bwa bose ntibari ku rutonde rw'abemerewe kuzo kwitoza amatora abashingamateka aziwa muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umugwi wigenga utunganya amatora mu Burundi wasohoye urutonde rw'abemerewe kuzo kwitabira amatora yo mu kwa gatandatu mugoroba kwa kabiri w'inondwi urunani Burundi bwa bose rukumiriwe muri ayo matora mu gihe rwari ruheruka kwemerwa n'ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu hari igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi guheze kw'indwi rugizwe n'imigambwe Frodebout Codebout FEDES na CNDD Seni yavanye urunani Burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza nyuma y'iminsi iri munsi y'indwi imwe agatwa Rwasa atangaje ko azokwiyunga n'urwo runani mu matora umurwi Seni usigasigura ko wavanye urwo runani Burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe kwitoza kubera urutonde rw'urwo runani rwari ko abashingamateka batatu bo mu mugambwe SNL utari muri urwo runani ku gasena ibi bice ku biri n'ingingo y'ijana na cumi na kabiri y'ibwirizwa igenga amatora n'iyindwi mu igenga imigambwe abashingamateka urunani Burundi bwa bose Seni ivuga ko rwazize ni agatwa Rwasa acemeza ko arongoye umugambwe SNL umushingamateka Ephrasie Mutezinka n'amatore Karorero wo muri uwo mugambwe umushingamateka agatwa Rwasa w'imyaka mirongo itandatu muyuka ko yaje ubwa kabiri mu majwi mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Evariste Ndayishimiye yatahukanyemo intsinzi nka perezida w'u Burundi agatwa Rwasa ntiyigeze yemera ko yatsinze ayo matora yavanywe ku burongozi bwa SNL mu kwa gatatu ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane n'abagirizwa kuba mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD ku genosa akaba yemeza yamara ko ariwe agitwara umugambwe kesa n'ibizi atwara umugambwe Codebout uri mu runani Burundi bwa bose nawe yavuze ko kuvanwa ku ntonde z'abazokwitoza mu ntara zose z'u Burundi ari ugukumirwa gushingiye ku batinya urwo runani agira ati ntibifuza ko urunani rwacu ruja mu matora kubera aratinya inguvu dufise umurundi w'umuhinga mu vya politike yavugishije itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP nashimye ko amazina yiwe atangazwa nayo yavuze ko ubutegetsi buhari buhaje n'ibibazo birimwo iby'ubutunzi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bukumire agatwa Rwasa mu matora kubera benshi mu banyagihugu bamwizera nk'uwozana inyishu ku bibazo biri mu Burundi ikirangaminsi c'amatora kivuga ko utashimishijwe n'ingingo ya Seni afise iminsi ibiri yo kunguruza muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo igaheza igatangaza ingingo yayo mu kiringo kitarenga iminsi umunani umurwi Seni uzotangaza urutonde rwayo n'abanduka rw'abemerewe kwitoza igenekerezo rya cumi na gatatu z'ukwezi kwa mbere tukivuga ku by'amatora mu Burundi mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abanyagihugu atwara n'amakungu igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri yagarutse matora ziba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu aho yasavye abanyagihugu kuzogaba mu matora kuko kubwiwe gutora nabi bishobora guta mu manga igihugu muri iryo jambo Ndayishimiye yavuze ko leta yiwe igiye guhagurukira abantu bose basubiza ubutunzi bw'igihugu inyuma yemeje ko hari abakozi ba leta banyuza ubutunzi bw'igihugu abamugajwe n'igiturire hamwe n'amabanki anyegeza amafaranga y'igihugu ibindi kuri ino nkuru ijwi ry'amerika yateguye igice ku bakozi bayo mu Burundi urabisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda
Mugihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karatanga inyigisho mu gikorane cyo gushima Imana cyasozerewe kuri wa 31 kwezi kwa 12 Evariste Ndayishimiye yemeje ko mu bisata nka byose by'igihugu kirenga ingeso yo kugira iturire atanga akarorero ko mu gisagara cya Bujumbura aho kuva ku mukuru w'ibarabara hagushika kuri buramatari barangwa no kugira iturire mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza Abarundi naho yadomye urutoke ku bagwizatunga n'abadandaza bataratahura kamaro k'amakori n'amatagisi Abarundi batarategera neza kubungabunga ubutunzi bw'igihugu bamwe mu bakorera leta ntibatahura ikoreshwa neza ry'ikigega cy'igihugu hari abashikiranganji bamwe basohora amahera byitwa ko barishe ibikorwa bitigeze bikorwa hagutyo amahera bakayanyuruza hari n'abariha amasoko atigeze abaho abarongozi b'amabanki nabo bari bajuru gukingira ubutunzi bw'igihugu ubu nibo babuhungabanya mu kunyegeza amafaranga bagatanga mibanyi muri y'igihugu amaraporo atariyo bamwe mu badandaza nabo barashoye ibidandazwa hanze amafaranga mvamakungu bagurishije ntiyigeze yinjira mu kigega cya leta ibyo byose bikaba byabaye mu mwaka uheze Padiri Dieudonne Nibizi arongoye iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura mu nyigisho yatanze muri icyo gikorane yemeje ko mu gihugu cy'u Burundi ariko harabura uturorero twiza two kwigana aho usanga n'abana habategwa isoni bakamara amazu ahano kuba bavutse ku mubyeyi yiba agira uturire yafunzwe kubera iyo ngeso umusaseredoti ati hari abagira ibyabo n'iby'abandi abarenganya abo bajejwe abasohora leta bakaguma barundanya amatungo n'izindi ngeso zisigaye zariraye mu ndongozi muri kino gihe bigatuma umunyagihugu abura yakira n'ayamira
ukamubura umubona kumwifuza ukamukena kandi ari wowe yarambereye none tuje kwande tujene basi muratubwira dushyire abandi buboneka hari abafungira abantu gusa mu kwerekana ko bakomeye ko bazwi bagatakaza bwa buntu maze ukuri kukabasiga no kwicisha bugufi Musa yatubwiye
izo ngeso rero ziriko zirandukira indongozi hirya no hino mu gihugu kandi zizotuma igihugu gifutana kuko uwo mupatiri Abarundi barahemukiye abiguze igihugu na Afrika asaba indongozi kwikubita agashyi bagakurikiza iragijya abiguze igihugu
twubake demokarasi y'ukuri ku mwanya wa 5 na nyene na Mandela bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutere imbere uwo mwanya uri kurabyara iki turonde ineza y'igihugu rubyenkomero byensipreme abana b'Abarundi bavuye ku rugamba bozuka bakagaruka bagatembera mu biro bagatembera mu mihana ko bagira ngo basesha amaraso yabo ngo dushikaha ngo dushike kuri ibi tubaheze iteka mu kubaka igihugu cyiza imiryango yabuze abana babo yitegeye kuronka ubuzima buzira ibibazo none babayeho gute ubwo ntibahemukiwe nabo bahosheje nabo bahosheje
umukuru w'igihugu yashikirije ingingo zafashwe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugarukirwe
abagize akamenyero kugira iturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo bahanwe barihe ikibiriraho ibyo basahuye kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki cyanke amabanki adatanga raporo y'ukuri ni banki nkuru y'igihugu abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi b'iterambere ry'igihugu abagararizi hanyuma bahanwe by'akarorero
abaziga kwegeranya amakori n'amatagisi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2025 bagiye guhembwa harabwe amahera binjije kandi n'amategeko abagenga azohindurwa kugira ngo amakori n'amatagisi by'igihugu byose byinjire mu kigega cya leta muri kuno kwezi kwa 12 umukuru w'igihugu yarabogoje umushikiranganji w'ikigega cya leta n'uwurongoye ikigega cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi iryo bogozwa ryabaye nyuma y'uko hagaragaye igihenge miliyari dihidara na 11 zategerezwa kwegeranywa mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushobora w'2025 reka n'ubujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura nawe nyine yarahagaritswe mu mabanga yagerezwa kunyereza imbuto z'ibigori zatanzwe na leta uwo mwaka aha barimyi imbuto zo mu mwaka uheze zaboze bituma abarimyi bahahombera izo mbuto z'ibigori bateye ku gatasi zikaba zitegeze zimera
Florid Ndayishimiye urakoze Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abanyagihugu atwara yijeje bidasubirwaho ko u Rwanda ruzokora ibishoboka byose mu gukomeza kurinda umutekano ku mipaka iruhuza n'ibindi bihugu bibanye ibi byakurikiranywe na Eric Bagirubusa.
Ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku batura Rwanda risoza umwaka w'2024 ryatambutse kuri radio na televiziyo byose by'igihugu. Mu ijambo rye umukuru w'u Rwanda yibukije ko u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yavuze ko nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rwarushijeho gutera imbere runiyubaka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye. Ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2024, Perezida Kagame yatsinze ku mpuzandengo ya 99%. Yavuze ko byashimangiye icyizere abaturage bafitiye abayobozi mu nzego zitandukanye. Aha yashimiye buri umwe mu bagize uruhare mu migendekere yayo.
Nongeye gushimira Abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga ibikenewe. Abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere, kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho.
Muri iri jambo ryamaze iminota igera muri itandatu, umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku bizazana u Rwanda rwanyuzemo mu 2024 birimo icyorezo cya virusi ya Marburg cyahitanye ubuzima bwa bamwe.
Muri uyu mwaka ushize twahuye n'ibibazo bitandukanye, muri byo icyateye impungenge cyane ni virusi ya Marburg. Ku miryango yabuze ababo twifatanije namwe muri aka kababaro. Nashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro. Kubera ibyo, iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi, ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo.
Ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi cyumvikana ku mipaka u Rwanda ruhuriraho n'ibihugu bituranyi, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kwifashisha uburyo bwose bushoboka mu kurinda imipaka yarwo.
Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders.
Ikibabaje, turacyakomeje kubona ibibazo by'umutekano muke mu karere kacu hafi y'imipaka yacu. Ndashaka kubizeza ko umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo bizahora birinzwe byuzuye hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agateganyo ntibishobora gukemura iki kibazo. Hakwiye kubaho igisubizo gisobanutse gikemura impamvu muzihaba mu gihe giciriritse no mu gihe kirekire. Icyo kikaba cyatanga amahoro arambye ku baturage bose b'akarere kacu. Ibi ni ingenzi kuri twese, nta n'umwe uvuyemo. Nta mahoro agenewe bamwe ngo ntagere ku bandi. Twese dukeneye amahoro amwe. Tuzakomeza guhagarara ku kuri kw'amateka ku bijyanye n'ibyo tunyuramo, kandi ntituzigera twemera kugaragazwa uko tutari.
Uyu mwaka w'2024 urangiye u Rwanda rudacana uwaka n'ibihugu bituranye ibyarwo aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. U Burundi bwageze naho gufunga imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda, bushinze umuturanyi gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 hategekaganya kwigendera Petero Nkurunziza. U Rwanda rushinja kandi Kongo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR ushinzwe gukora genocide mu Rwanda mu 1994. Kongo nayo igahindukira ishinja u Rwanda gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa M23. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje ku batura Rwanda n'inshuti z'u Rwanda yanibukije ko Abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza imbere urwababyaye batarindiriye ko hari undi wabateza imbere. Yanavuze ko urubyiruko rwitezweho kuzageza u Rwanda ku ntera ihambaye mu myaka iri imbere.
Nongeye kubifuriza mwese hamwe n'abanyu ibyiza byose byo mu mwaka w'2025.
Ehe, bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Amezi abiri araheze Urundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo bisinye amasezerano yo kuvanaho amakori ku bicuruzwa 66 hagati y'ibihugu bibiri. Kugera ino saha yamara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro, abakora urudandaza ruto ruto rwambukiranira imbibe bagasaba ko imvugo yozana n'ingingo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngango.
Bamwe mu bacuruzi barimo Abarundi n'Abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu Burundi bakabijyana mu mujyi wa Uvira banyuze ku mpaka wa Kavimvira, bemeza yuko bakibishorera amafaranga. Ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba minisitiri babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Congo na Nijimbere Chantal w'u Burundi. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa cumi aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa 66 by'imvugwa mu bihugu byombi. Ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma y'aho amaze gusinyirwa. Turi nabo na Mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga, imbuto, ibishyimbo, amata ndetse n'amazi. Avuga yuko bakomeje kwaka imisoro.
Ujya munsi barapfa kuvuga gusa hari kumubahaye umugongo rero bacyatangurara kandi kurihisha bagisiza bijya bose bujya busuruzi bujya buto buto sanga n'ibitoke n'udutunguru cyo abantu bazana ku mutwe, hanyuma rero bacya bagufata hariya muzana amahera tubabaye yuko ibi byose bamaze kubikura bacya bavuga bijya baravuga n'ibi wabo. Ariko rero twasaba inyene kandi kubajya bagwe badufashe bagwe bagira rero isizi bazi barabe hanyuma barayo ku bintu biguma bitembera iyo bavuga bajya ba chef ndi baguma babikurikiza baguma mumaze kubivuga, hanyuma rero umva hayi umugongo bacyatangura kandi kudufata byo dufite ubujya budanda za buto buto.
Abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri Congo bakoreshwa no ku ruhande rw'u Burundi hari amafaranga basabwa
mu Burundi mu kugira tujabuke ukandi za mugiza hari gihe ujabuka atacu tandi aragucira ngo zani 2000 ufite nkutu nye mu gitomati cyangwa udutungo.
Aha mu Burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs.
Abacuruzi basaba ko ku mpaka bagatumba na Kavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa bagasuze n'ibyo batemerewe. Aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mpaka wa Kavimvira
tuza tutinye tugumira tu ensemble nzanye ibiro 50 by'ibiharage mora nza njugumiye nta mahoro mfite
n'abaguye indyo
saba yuko waduci wotusiye horosa ngawe tukamenya ibiro 200 nushobora kubirihira cyangwa ibiro 100 nushobora kubirihira tugende tubizi ibyo tuje gukora kubera tuzanye n'ibishashara nzogira ingorane.
Usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa n'aho bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka
baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntituje hariya kure ntibatwugarireko bakaca baza polisi ikabitanzaza ikabimenagura bakabihonyanga bakabisira ibanga. Twebwe duturuzize nk'uko turabacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha tuturuzize abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabato bikamenagurika byose.
Ubwo minisitiri w'ubucuruzi muri Congo Julien Paluku na Chantal Nijimbere w'u Burundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa cumi basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za minisiteri zombi buvuga ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa cumi abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano. Mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri Congo no mu Burundi avuga ko ibyo 66 iyo bitarengeje idolari 500 bidasoreshwa. Twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri Uvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri lisite y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa i Bukavu. Andi makuru ava muri biro ishinzwe abacuruzi ku mpaka wa Kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mpaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa 66 batazaza bishyuza. Vedaste Ngango, Ijwi ry'Amerika, Uvira.
ijo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ejo aho bukera imyaka 66 izo birumanye umunsi ku yundi Alaska ibaye leta 49 muri leta zunze ubumwe za Amerika yiyongeye ku maleta yaragize Amerika ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa mbere ko mu 1959 imbere yaho yari nka koloni y'u Burusiya byagenze gute ngo ije mu minwe ya Amerika mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabigaruka ko
kuva mu 1741 Alaska yari nka koloni y'u Burusiya kuva mu 1853 kugera mu 1856 Uburusiya n'Ubwongereza barwaniye muri Crimea intara yaje kuba ya Ukraine ariko ubu ngubu muri iki gihe yigaruriwe n'Uburusiya kuva mu 2014 Uburusiya bwaratsinzwe icyo gihe noneho bugira impungenge ko Abongereza bashobora no gutera Alaska baturutse muri Canada bituranye Canada yari koloni y'Ubwongereza aho kugira ngo rero Alaska igwe mu maboko y'Abongereza Uburusiya bwahisemo kuyigurisha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Uburusiya bwabibwiye Amerika bwa mbere mu 1859 Amerika yabyakiriye neza ariko nayo yari ifite ibibazo bikomeye byaje guturikamo intambara y'isubirano mu ryabene y'igihugu Civil War yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 nyuma y'intambara wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika William Henry Seward yihutiye gusubukura imishyikirano n'Uburusiya ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu 1867 we na Edward Stockel ambasaderi w'ingoma y'Uburusiya i Washington icyo gihe wari ku rwego rwa minisitiri basinye amasezerano yo kugura Alaska ku madorari miliyoni 7,200,000 ugereranyije ni nk'amadorari miliyoni 145 y'iki gihe sena ifite mu nshingano zayo kwemeza amasezerano mpuzamahanga kugira ngo ashobore kujya mu ngiro yayahaye umugisha iminsi 10 nyuma yaho ku itariki ya 9 y'ukwa kane kwakurikiyeho naho president Andrew Johnson yayashyizeho umukono ku itariki ya 28 y'ukwa gatanu 1867 aba rero abaye itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko rero Alaska yabaye iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika burundu ku itariki ya 18 y'ukwa cumi 1867 ibihugu byombi bimaze guhanahana amasezerano ya burundu yemejwe n'inzego zabyo zose zibishinzwe ibyo bita ratification Alaska yamaze hafi imyaka 100 ari nk'umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga itaremerwa nka leta mu zindi itegeko ryo kuyigira leta ryemejwe n'abadepite sena n'umukuru w'igihugu David Dwight Eisenhower mu 1958 noneho ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere 1959 president Eisenhower ashyira umukono ku iteka rishyira itegeko mu ngiro Alaska rero ibibaye leta ya 49 hagati aho muri uwo mwaka ku itariki ya 21 y'ukwa munani Hawaii nayo yabaye leta ya 50 ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyagizwe na leta 50 kugura Alaska Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyungukiyemo cyane icya mbere Alaska niyo nini muri leta zigize igihugu n'ubuso bwa kilometero kare miliyoni 1,517,736 icyo gihe kandi yayiguze make icya kabiri Alaska ifite ubukungu buhagije ku buhinzi uburobyi peteroli nyinshi amabuye y'agaciro menshi atandukanye na zahabu n'ubukerarugendo Alaska kandi yafunguriye amarembo Amerika ku majyaruguru y'inyanja Pasifika no mu majyaruguru ku gasongero k'isi bamwe mu bategetsi b'Uburusiya bakunze kwerekana ko byabaye ikosa kugurisha Alaska ariko abahanga bavuga ko ntacyo Uburusiya bwakora kugira ngo buyisubirane
ese tuzi ko Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuki mwari muduteze abiri aha niho ikiganiro iwanyu mu ntara cumi munsi kigarukiye kuri mikrono mu buhinga bw'ivyuma mwari mwagiteguriwe na Jean Diane Ninahaze nari nakibateguriye ku izina rya bagenzi banje bari kiganiro ndabifuza kubandanya muramirwa mu byo bino vyose anje kiyongera amakuru ari imbere